Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Niriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaje mu makuru twategure kuri uyu munsi wa gatandatu turi kwigenekereza rya 25 ruheshi umwaka wa 2022 nayo tuyahera ku nkuru nkuru zikurikira. Unyonyezi nibwo buranga ubuyobozi bw'intara ya Rumonge mu bikorwa byo kubaka inyubakwa izokoreramwo ibiro z'iyo ntara. Akarero gatangwa inyubako yateganijwe kuba igorofa ariko ubu hakagaba hagaragara inzu imwe gusa. Abanyagihugu basaba inzego zo hejuru gukurikirana ubwo bunyonyezi uko ukogwa. Nikambi impunzi yanduta naho mu gihugu cya Tanzania amakenga ni menshi mu mpunzi z'Abarundi zahungiye imvo n'amatohoza buca atangura kuri wa mbere igenekezo ya 47 ibuca dutangura uku kwezi. Ikimaze kumenyekana ngo nishiramwe HCR n'abategetsi b'ico gihugu bashaka kumenya igituma izo mpunzi zidataha. Naye abadandaza nabo mu ntara ya Makamba baridogera abatanga isukari muri iyo ntara kubera babakura ku rutonde bakabasubiriza n'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD ibonetse abayihabwa ubwa mbere ngo n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi abasanzwe bayirondera bagataha bifumbereje. Mukanya twinjira mu idonido ijyana makuru kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaramutsa abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge baridogera ubuyobozi bw'intara ku bikorwa byo kubaka inyubakwa izokoreramwo ibiro by'intara birangwamwo, bakavuga ko byibonekezamwo ubunyonyezi. Mu gihe mu ntego yayo iyo nyubakwa yari itekanijwe kuba igorofa igeretswe gatatu, haragaragara inzu imwe itarenga. Kibabaza abanyagihugu ngo nuko baguma batozwa amafaranga batabona yaja, bagasaba ko icyo kibazo cyokurikiranirwa hafi n'ababijejwe. Ikibazo kiza kiri mu minwe y'umukuru w'igihugu. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Iyo nzu yatanguye kubakwa mu 2019. Amakuru ava mu ntara y'Umonge avuga ko ibikorwa byayo bitigeze bitera intambwe nk'uko byategerezwa. Igorofa byari biteganijwe ko igerekwa ko gatatu ntiyarengeje rimwe. Ariko giteye amakenga nuko abanyagihugu, abakozi ba leta canke abikorera utwabo gushika kuri bato bato bama batojwe amafaranga bivuga ko ari yo kubaka ivyo biro vya buramatari w'intara. Mu rugendo yagize mu ntara ya Rumonge kuri uno wa gatanu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko agiye gutora umuti w'ico kibazo.
Ibijanye n'itunganywa ry'amahera abenegihugu baterera mu nyubakwa y'intara naryo nyene narumvise ko ari mu ingorane. Umunsi umwe nzokwihereranya Musenyeri Ndamubaze gituma yatanze imihoho muri irya komisiyo. Irya komisiyo dutegereza nayo nyene kuraba ingene amahera yose yo kubaka provense yakoze uko amahera y'abenegihugu nayo kubaka inyubakwa y'intara kirazira kwa ifaranga na rimwe ritakara. None rero kubona umuntu yari muri uwo mugwi avuga ati jewe ibintu birananiye soko ya iterambere hari imvu.
Inyuruzwa ry'amafaranga agenewe kubaka iyo nyubakwa izokoreramwo ibiro by'intara ya Rumonge ni nivyo vyoba byanatumye Musenyeri w'ishengero rya Anglikani mu Rumonge atanga imihoho mu murwi ujejwe gukurikirana ibikorwa byo kubaka iyo nyubakwa. Abanyagihugu bagasaba ko bone ku muco kubijanye n'iyo amafaranga yatojwe yagiye ku bindi bibazo byugarije iyo ntara ya Rumonge. Hari amazina yagiye aravugwa n'umukuru w'igihugu y'abantu bobo bapfukamye mu nda abanyagihugu umugwi ugizwe n'umwe mu badandaza azwi ku izina rya Nibiturosa Jafet Celestin Ntanga hamwe na Buramatari uwo bari wo udomwe ku rutoke n'abo banyagihugu. Umurwi uragirizwa ko uburyo umaze gusahura mu bwo kubatse iyo ntara bwubatswemo iyindi gorofa iri ku ibarabara rya kane hagati mu gisagara cha Rumonge.
Alexandre Niyunge karakenuye no mu ntara ya Makamba siyororo abanyagihugu batari muri SNDFDD ntiborohewe. Imyidogo ikaba ari myinshi mu badandaza isukari bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Makamba. Bivugwa ko bakugwa ku rutonde bagasubirizwa na bamwe mu banywanyi w'umugambwe SNDFDD ivyo kaba biruko mu gihe ibonetse idaheza ngo ironke umuntu uwo ari we wese ayipfuza ngo kuko babanza guha abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi abandi igahira barorera abadandaza basaba abarongoye intwaro muri yo ntara gukurikiranira hafi icyo kibazo bongere bagitorere umuti ido nido na pia gahungu
amakuru atangwa n'abanyagihugu yemeza ko abo banywanyi ba CNDD-FDD bahabwa isukari baronse imifuko ibiri ariko ntibadandaze n'igice cy'umufuko bagaha abanywanyi b'uwo mugambwe nyine abandi igahera barurira nk'uko umwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara yaganiriye na radio Inzamba abivuga iyo isukari isigaye iraheza ikagurishwa mu bibanza bindi mu kinyegero aho umufuko ugugwa amafaranga ibihumbi 250 urondera ku kilo nawe akayigura ibihumbi 600 ikitavuzwe cyo iyo bahora bagura amafaranga ijana kiyiko ubiguko mafaranga hagati ya 300 na 500 yugizimana ukayironka twumbize uyu munyagihugu
haraheze gihe abadandaza bari basanzwe bacuruza sukari bari basanzwe bahabye sukari bakowe ku ntonde hanyuma icyo bitambere rero abanywanyi b'ubwambe bari ku butegetsi icyo gihe babibaye yaciye bicangana nta gasukari kasubiye kuboneka neza uko byahora kuko nisanzwe bagiye mu bintu batari bamenyereye babitanguye vuba rero bigaca bituma bitagenda neza uko byategereza aha rero uko ibintu byifashe cya dusanga abanyagihugu bari bategereza kuronka agasukari batakaronka uko bikwiye ugasanga abafite abana ntibaronka agasukari kandi bategereza kubaha ubuyi bategereza kubaha akayi abafite abagwaye nabo nyine ntibiborohera
agasaba abajeje intwaro kubahiriza urutonde rwa riri hasanzwe na cyane cyane bakubahiriza abafite ibipapuro ndangamudandaza akaba aribo baronswa isukari hagukoresha kamwana wa mama
nakuri turarushe twasaba yuko mu gihe ibijyanye n'urudandazwa bigiyemo politike turabona yuko bica bitera ikibazo cyinshi twasaba nuko abajeje kubikora boba babandi nyene ntibabe abo mu migambwe ngo habe kwikwegera ko mugabo habe gutumbereza ibintu kugira ngo umunyagihugu muto muto ashikirwe ntitugume tugwa mu mporero
uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe tugaba twarondeye buramatari b'intara ya Makamba kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu turamukena
Pierre Gahungu nawe urakenuye tubandaniza amakuru mu gihugu cya Tanzania itohoza ritegekanijwe mu ikambi ya Nduta kuva kuri uyu wa mbere rirahagaritse umutima impunzi rizotangura ku itariki ya 47 ku kwezi nk'uko amakuru avayo abivuga kimwe mu byo ishyirahamwe riraba impunzi ku isi HCR hamwe n'abategetsi ba Tanzania bashaka gushika ko no kuronka amakuru y'igituma impunzi zidashaka gusubira mu Burundi ariko rero kubona impunzi zose zitazobazwa birateye amakenga inkuru tubaza mugezi wacu Trifine Kaniwa
ivyo tohoza vyavugiwe mu nama ACR yagirishije kuri uyu wa kane abarongo ya amazone yo mu ikambi ya Nduta kubw'impunzi ibizova muri ico gikorwa birashobora kutazoba vyerekana ko kukuri ni naco kibateye ingorane
hadabiyandikishije atrata bituzi ko atari ubazobaza umuntu yandikishije umutwe w'ubwenge byose biri mu gihugu rero urumva ikibazo bazomubaza azavayo nonera abakirondera kuguma mu buhungiro kubera babona ico banze kitarahava n'abantu 20% babatoye gute bisunze iki
ku bw'izo mpunzi nyene iryo tohoza ryari rikwiye gukorwa mu bwitonzi ataho rihengamiye kuko ibizovamwo bikora kuri kazoza kabo
basubire kugerageza bakibahengamye hama bakabaga abantu bo mu mice yose bama baracucika ubufuni na buhoro bashobora kuba batoye ababo bazobaza abo ugasanga bafise inyishu babateguriye tukazoheza tukisanga turiko twirukana uwo nicyo twabitoye kandi atari twebwe
kuri iyo myitwarariko ntitwashoboye kuronka uwurongoye iryo kambi ya Nduta ngo agire ico abivuze ko iryo tohoza ritegekanyijwe kumara iminsi 15 tubibutse ku itariki 5 z'uku kwezi abategetsi ba Tanzania bamenyesheje impunzi z'abarundi ko boba batashe bose mu kiringo cy'umwaka
urakoze Trifine Kaniwabo tuje mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu amenyesha ko bimwe mu bituma abanyamitahe batazana imitahe yabo mu Burundi ari uko hari umuriro muke cyane ivyo Abraha wizeye yabishikirije kuri uyu wa kane w'indwi turiko turasozera mu nama nshingamateka y'u Burundi aho yariko avuga ko ikoreshwa ry'umuyaga nkuba rituruka kuri uranium hamwe ubonetse kwatacubuza ko ukoreshwa mu Burundi. Umviriza Ibrahim Uwizeye n'umushikiranganji w'ubutare n'amasoko ntanga nguvu.
Ubu ale huje kuparle giturakwiza megawatt 80 nazo turashikana, kandi muri izo 80 harimo ne centrale thermique. Twohindura linye dufise ngai Bujumbura iri vetiste yashaje iriho depuis 1962. Les revêtements zisinga zose zarabuze, imvura iguye sapete biraturika hadi mu rugacika. Ubu twohiriwe amahigo le réseau igakora bigaho dufise ni muke ya des industriels aujourd'hui bako bikorera byoteza imbere igihugu bataronka umuyaga nkuba ukwiye. Ni Claire twagira Imana kaje twakira kawe na karyo kumbure kibazo cyavuzwe hari inyuma kibwa ko dufise source izodoha 1700 megawatt. Mwomenya ko nizo twavuze 1700 ntabwo ziri ratabe, nta n'uwoza kwemvesa kuri izo azi ko atazokuramo umusaruro w'amafaranga yashizemo yo ziriki. Kandi plus uronka umuriro muke no kuvuga nka 10 megawatt akoresha uburyo bwinshi du usanga meme le tarif bashe gusumboza kuduha 300 megawatt jiku wewe icyo gihabwe n'igishiro kigira gute kiragabanuka ko abazukuna hazo barantabilite. Ezo tugiri ubuntu hakaza bifuza kugira exportation miniere bisaba umuriro mwinshi twotangara. Dufatike l'electrification y'igihugu ari ntonyi twogirika ubuntu tukerekitrifia igihugu cyose. Mwobona neza ko ta muriro dufise, ndabwiza ukuri dufise umuriro muke cyane mu gihugu. Reka ahubwo tuwuronde turonse ubwa mbere ibiciro bizagabanuka, ubwa kabiri aba industriyeri bazosha baza kubwinshi ko nta muntu yoza w'umuindustriyeri arabanza karabuti mbe muse megawatt ingana gute kapasite y'umuriro mu produisa 80 megawatt muri zo akaba harimo 30 megawatt za centrale thermique izine ya ingawo zishobora kuza. Ibyo nibyo bya mbere banza kuraba umuriro ni muke ntawoja kuimplantari nta danje byotera igihe tworonka iyo ntuze iyo energi nucléaire.
Ingenieur Albert Nsengiyumva umwigisha muri kaminuza y'Liège mu gihugu cy'Ububiligi aho avuga ko leta y'u Burundi nayo ifise ugushaka guke mu guteza imbere icyo gisata, agasigura ijo kogwa kugira ngo u Burundi ushobore kuronka umuyaga nkuba ukwiye. Kurikira ingenieur Albert Nsengiyumva n'umwigisha akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Liège mu Bubiligi.
Icyo kogwa ni iki? Icambere nuko bokoroherereza abagwiza tunga bashaka gushira amafaranga yabo mu gisata cy'umuyaga nkuba. Izo cyo bituma nabo bagurisha umuyaga nkuba ku giciro gito kiri ku rugero rw'ubushobozi bw'abarundi. Ikindi gishoboka ni cyuko ijya baraje yo mugwegura ifise hotel novuga uburebure bunini ya burenze metero 500. Umuntu agize umugambi mwiza arashobora kuhubaka urugomero rukaba rumwe mugaba agahashyira santrale nka zitatu cyangwa zine cyangwa zitanu. Ni umugambi utegerezwa kuba wize neza kandi ushoboka byofasha yuko cya turonka umuyaga nkuba ku rugomero rumwe mwinshi rwegutanga megawati 18 urumva dushyizeho zine cyangwa zitanu ishobora gushitanga hafi megawati 90 cyangwa 100 bivana n'izo twashyiraho. Kandi dukoresheje amazi amwenye intambamye zihari leta ndibabira ashobora kuzikorera kikazishobora. Ikindi gishoboka ni cyuko bagira icyo no kwita mu France des projets à caractère aide. Ibihugu byinshi muri Afrika birabikora nka Kenya, za Senegal, za Andi bituma uwo muntu azanye amafaranga yiwe ayazana nko gufasha hamakacha za kubaka ibyo byose agaca abari we abiraba gushikaho yisubiza amafaranga yashyizemo ahejeje kwisubiza amafaranga agaca bihereza leta. Bituma umuyaga nkuba wugurisha ku mafaranga make bigasha bituma abanyagihugu bashobora kugura leta nahitaronka amafaranga mu ntango z'umugambi mugayira yaronka kubera ba bantu baca baza gukorera ngaho kuri umuyaga nkuba wabonetse baraza gutanga amakuru. Utabigize urabuwe umuyaga nkuba ukabura nayo makuru. Ikindi gishoboka ni cyuko leta yohimiriza abantu hariho benshi leta ibahimirije bushobora kuza baragira santrale iriho umuyaga nkuba nka komine yabo cyangwa nka zone yabo cyangwa nka provensi yabo, kuko ucyusanga uburyo atari bunini nk'uko wugira santrali hizo muiaga kuba Burundi bosi abantu bagiye hamwe bakaza bararonka muiaga kuba Amazon ya makomini ukasanga barafashije rero bica bituma n'imiburiburi abanyagihugu baronka muiaga kuba hakacakogwe imigambi mito mito muri ayo makomini niko iterambere biriko ririnjira mu Burundi buke kubganje nuko leta ishiramwe ingufu igashiramwe n'imigambi yumvikana ikareka kugira imigambi irengeye ubushobozi bwa
Inzamba.
Hajo Inzamba agateka kawe unumwanya naho wo gukurikira ikiganiro cy'umunani rw'amaradio Inzamba RPA na televizyo Renaissance ikiganiro kwisoko cuno munsi gishimikira kubijanye no bushakashatsi hamwe n'ingurane ihabwa abanyeshure muri kaminuza kwisoko y'uno munsi mushikirizwa na Josine Kazi.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mungu heze twarashikirije ivyavugiwe mu nama rukokoma y'indero harimo ibijanye n'ikena ry'ibikoresho mashure hamwe n'ingena bigisha baba batize ubuhinga bwo kwigisha. Twe dufise umutumire akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ku isoko kijanye n'ibyavugiwe mu nama rukokoma y'indero cyo kuri wa 2025 ruhesha umwaka w'2022. Turi kumwe na mwigisha Liberand Rashira kandi nyene kuri micro muri kumwe na Josine Kaze tubahaye ikaze. Mu nama rukokoma y'indero yabaye hagati muri uku kwezi kwa gatandatu, bamwe mu bayitavye basavye ko ingurane ihabwa abanyeshure bo muri kaminuza bita pre-bourse mu Gifaransa yokongerezwa. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA yarabajije mwigisha Ibehani Bashira kandi uko abibona.
Abana benshi biga muri kaminuza ni abana bavyeyi babo ari aho nikora, ni ukuvuga yuko bakeneye imfashanyo. Icya kabiri yashyizeho ideni yari kwiye nayo kugira iti jewe ndiyemeje umwana wese azoheza kaminuza somuhakazi kugira ashobore kwiga iryo deni. Uno munsi abahejeje kaminuza mu myaka iheze benshi batwara amataxi velo, taxi moto, benshi bakora mu maresitora bagize imana bakakaronga, abandi baricaye. Murumva neza rero yuko gushiraho iryo deni batazoshobora kuriha umuzigo bado kwikorera ubuzima bwabo bwose ibintu bibabaca. Ariko bituma jewe kubwanje ako gafashanyo kugumaho kakongerezwa kandi nikabideni mutikubeza barya abashikiranganje bari muri iyo nama koko abashinga amateka abashikenguza amateka abari mu bakaminuza bose bari hano n'abakozi ba leta b'abarundi bose iyo hataba imfashanyo ya leta ntibaba icyo bari no gusa aho baciye barahazi aho baguye barahazi. Aricyo gituma bategerezwa kumva yuko umwana wa Nyarucari nawe nyine afise uburenganzira bwo kwiga kaminuza akaminuza nkuko baminuje. Nicyo gituma rero twe twasaba kubyumva kugira dukorera umuzigo kazoza ku Burundi kejo n'amadeni janye n'ubyereke nyigisho kaminuza rero ibi bitumvikana kuko muri iyo nama kuko mavuze ati reka dushyire amahera hamwe tukatmishahara abakozi bose ba leta n'abakora mu masosiyete ya leta baterere kubwira dushireho amahera yofasha kunagura ifatashingeno. Ku bwanjye ayo mahera atanzwe icambe yofasha ni uku abana bakiga neza atanzana mu nda bafite ibikoresho bikwiriye. Murumva neza rero yuko gufata ababyeyi bagatanga amahera hanyuma tukaca bakorera umuzigo ugwaruka kazoza kejo ibintu bitajanye.
Ibijanye n'ikigega cy'ubushakashatsi abari mu nama basabye ko gishyirwaho coco akivuga ko iki
icyaba cyo cy'ubushakashatsi n'ibyo ni inkingi y'uko kanobwira kagaruka mu nyigisho no kongera ko kwari inkingi y'iterambere. Nta gihugu na kimwe ku isi cyateye imbere ubushakashatsi budafashije ubushinwa Taiwan n'ibindi byose bihugu byose bikomeye aricyo gituma rero leta y'u Burundi itegetswe guca imbere ubushakashatsi mbere bicanye kaminuza itagira ubushakashatsi iyo kaminuza ni bari kaminuza y'igice byerekeye rero uburyo nuko hari uruhara rwa leta igihugu uburyo amakaminuza kaminuza y'u Burundi cyane cyane kugira ubushakashatsi bukogwe ariko hariho izindi nyishu zofasha kuronga uburyo bw'ubushakashatsi hariho nkaza Union Européenne Ajax Université de la Francophonie la coopération belge ama coopération menshi Ubudagi ibihugu byose bikomeye iratanga uburyo bw'igalatibiti amakaminuza yo muri Afurika na zane project bifinanswe kuzereke ubushakashatsi mu gifaransa avuga ati tout fait l'ombre mu gihe nka Université y'u Burundi yose nk'ifate nk'ibihumbi magana atanu by'amayero murumva ko yasira amahera makeyi ashobora gufasha guhonga ibikoresho byo muri laboratoire cyangwa ubuhinga bwa none ari ibyo bya informatique n'ibindi igikenewe rero ni uko muri ubushikiranganji bw'indero ushyiraho igisata cellule cyangwa service yogira veille des affaires approchées ni ukuvuga yegeranya abo bose baba bafite amahera bagomba gufinansa amaprojet de recherche na kaminuza y'u Burundi nayo nyine ikagira icyo gisata kuko hariho direction ijejwe ry'ubushakashatsi nayo nyine ikagira veille des affaires approchées hanyuma barashyiraho umugwi wanonosoye ivyo kwandika amaprojet muri ministere kuko hariho des projets zikogwa na leta izo leta muzapartenere abari ubushikiranganji bw'indero cyangwa izindi hariho des projets abapartenere abari amakaminuza amaprojet abaye menshi
imigambi
imigambi donc imigambi ibaye myinshi mu mafakulte murumva amahera arinjira atari makeya ikindi cyo kugwa ni uko mu nzego bisata by'inyigisho muri kaminuza hariho ibyo bita centre de recherche
ibigo bigira ubwo bushakashatsi
ibigo bigira ubushakashatsi ibyo bigo biraronka imigambi amaproje hanyuma nta mahera yinjira mu kigega cya kaminuza abarimu bakora yose yaronka abakonsulta ari abo barimu ba kaminuza ariko bakoresheje uburyo bwa kaminuza ni ukuvuga amatara amazi n'ibindi nicyo gituma hakwiye kurindwa amategeko n'ivyo kuba bakoze akaronka agasharaka agashara kajanye n'ivyo bakoze ariko hakaba igice cinjira muri kaminuza kubera ivyo bakoresheje igice cya kaminuza ayo mahera agaca asubira kuja gufasha abandi ari kuja ari ukurungika abashakashatsi mu nama rukoma zibera hirya no hino ayo mahera yofasha nshaka kuvuga yuko hariho uburyo bwinshi butuma ubushakashatsi butera imbere bukaronka n'uburyo ariko biguye muri iyo migambi mashyirahamwe amwe amwe afasha agatanga amahera yerekeye ubushakashatsi
ikiganiro cyose twagiranye na mwigisha Ibehani Mashira kandi muzogikurikira ku masanamu mu nzwiza ku mbuga za YouTube na Facebook za RPA Inzamba na Renaissance turashimiye mwese mwaduteze abiri ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 2025 ruheshe mwaka wa 2022 kigarukiye aha mwari kumwe na Josie Mkaze naho ku wa gatandatu cyari ikiganiro ku isoko
mu gusozera aya makuru nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu tubashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayo no munsi tuyasomerwa na Josephine Johnson Nzimana
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze nchuti wagenzi mukutia na ibigani lovja radio inzamba agatika kawe amakuru yandiska nubi menye shamakuru tuyatangu lile kukumenye shamakuru SOS media chandika kumakenga ababa muliko mine mukaza rafise aturuse kubakiri watu wanu vya yuramutwe umakaritie yako mine mukaza haribu nekezo gwaruka runua vya yuramutwe bigatuma wagarika abanu mnijoro baka wambura ibijo wafise vjose aba polisi barorera ibyo byavuzwe n'abajejwe intwara mu gisagara cha Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu nama yahuje abo batware igipolisi abaserukira indero hamwe n'abacamanza ico gihe abarongo ya makaritie bavuze ko babazwa n'abamwe mu bapolisi barekura abafatanwe ibiyejura mutwe mu gihe baba bari mu gasho bamaze kuvuga ahubwo gwaruka gwinyegeza mu kwambura abantu abo barongo ya makaritie basabye ko hokongerezwa abapolisi kugira ngo umutekano w'abanyagihugu wongerekane ico gihe haragabishijwe abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi bakorana n'abanwa ibiyarira mutwe cyane babidandaza aya makuru tuyabandanye n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku majambo n'imvugo zibabaza zikoreshwa na bamwe bamwe mu ntumbero yo gutesha agaciro abandi Chartier Niyunge ko umuhinga mu bijanye no gutatura amatati ahamagarira abantu kwirinda bene izo mvugo zikomeretsa abazibwiwe avuga ko zimutesha agaciro zikamwambura ubuntu izo nazo ngo zishobora kuba ari iterabwoba ibitutsi ukuvuga nabi naka bigashobora gutuma ubwirwa ayo majambo yanywa n'abandi inkurikizi zishobora kuba mbi kuko hashobora kuba itana mu mitwe y'abazivuga n'abazibarigwa amashuri adakwiriye ayandi ashaje n'ingorane zihambaye mu mashuri byandikwa n'ikimenyesha makuru Burundi Echo hambavu yuko amashuri adakwiye hibonekeza kandi ugusaza cyane kwa mwamwe kubw'ico kimenyesha makuru ibice 60% kwijana by'amashuri ntibagira ubwiherero bukwiye kubujye kazuka sugumwe kamwe gasangirwa n'abanyeshure 115 ibice 90% kwijana by'amashure ntibagira aho basomera ibitabo n'ibirasi by'isuzumiro bitaraboratoire muri mu Gifaransa mu mashure shingiro ibice 73% kwijana ntibagira aho bigira abarongoye amashure baca bategeka ko bamwe biga imbere ya saa sita abandi ku mugoroba mu bisanzwe umwigisha ntiyarakwiye kurenza abanyeshuri 50 mu ishure rimwe mu Burundi hoho umwigisha usanga afite ishure ry'abanyeshuri barenga 100 akamaramaza n'ingene abanyeshuri bicara aho usanga barenga 18 mu mategeko bategerezwa kwicara ari babiri batarenga amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyasozerere ku itororokanirizo ry'amakuru ABP Info sandika ko umushikiranganji wa mbere arangiye mu bunyoni asaba abafite amashyirahamwe yigenga n'abarongoye ayegukira leta gutanga ubuzi kubagiheza amashure kugira ngo basahirize leta mu kugabanya ubushomeri avuga ko ayo mashyirahamwe mu gutanga ubuzi asaba kuba umaze igihe mu kazi kugira ngo wemeregwe kubwo umushikiranganji wa mbere ngo ivyo bibere intambamyi abo bagiheza amashure ni kuri iyo nkuru ijanye no gutanga akazi bereje ko amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru Josephine Johnson Nkunzimana na yabashikirije ndabifurije weekend nziza tuzosubira kuwa gatandatu za naho butaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakoze Josephine Johnson Nkunzimana ntingadu kiye dusozerera amakuru twariko turashikiriza mwakenuye mwebwe mwese mwayakurikiye Eddie Claude Ninazwe yabashikirije ndabifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu mugire weekend nziza nahuta.